VOA. Imumva nijwi rya Amerika. Turabaramu kijyo chuti na mwibagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka w'2016 muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana dusamiranira Washington DC nkaba ndabaramu kijyo ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba.
Atyo tusaba leta nuko yokwemera ibiganiro ntigira ubwoba nta bwoba bw'ibiganiro ibiganiro bivamwo byiza ntibivamwo bibi
nuko yoshobora kumvisha abagararije abantu bahemukiye igihugu yuko umwene gihugu ahashize atawumuvuguruza
abo uwa mbere ni Zenon Nimubona arongoye umugambwe Parena Imbogora Burundi mu Burundi, wa kabiri nawe ni Jean-Claude Karerwa Ndenzako umuvugizi wa Perezida Pierre Nkurunziza bavuga kuco biteze ku rugendo rw'umuhuza w'Abarundi yitezwe mu mwanya uri imbere mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru cyo kimwe n'izindi zirimo umuriro wadutse kuri uyu wa gatatu mu gisagara cya Bujumbura ugahitana ibitari bike turazibashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Radio ijwi rya Amerika nkuko tubivuze kuva kuri uyu munsi wa gatatu ku mugoroba umuhuza mu matati y'Abarundi Benjamin William Mukapa yitezwe mu Burundi mu rugendo rw'iminsi itatu ni mu ntumbero yo kongera kunagura ibiganiro hagati y'aberwa n'ikibazo cy'u Burundi. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza aratubwira ibijanye n'urwo rugendo.
Kuva kuri wa gatatu gushika kwa gatanu w'indwi Benjamin William Mukapa azobonana n'imigwi n'abategetsi batandukanye muri bo harimo umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza abaserukira ibihugu byabo mu Burundi amashyirahamwe yigenga ayaserukira urwaruka n'abakenyezi imigambo yemewe n'amategeko hamwe n'amadini n'amashengero bitekanijwe ko kandi Mukapa azoja mu ntara imwe mu gihugu hagati ahazoja kuraba ingene umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro sende ukora. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya ikimigwi itandukanye yiteze kumuhuza. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karerwa Ndenza kamenyesha ko leta yifuza ko Mukapa gondoza abanyepolitike bahunze gutahuka bakitegurira amatora y'umwaka w'2020.
Nuko yoshobora kumvisha abagararije abantu bahemukiye igihugu yuko umwene gihugu ahashize atawumuvuguruza agafasha abo bantu gutegera yuko nivyo umuntu ashaka ubutegetsi ariko abantu bategere yuko biterera inzara vyerera igihe maze baze twicarane baze tegurire hame kazuza y'igihugu cacu twarinjiye mu nzira ya demokrasi. Matora yabaye mu 2015 azosubira kuba mu 2020. Abatatsinze baguma no kwizera abandanye bakora bitegurira gutsinda amatora akurikira. Ikindi tumwiteze ko nuko yodufasha kujijura amakungu areke kubandanya akikiza canke akimbukira abahemukiye igihugu ivyo babatumye turabona yuko byabananiye ntibabishitseko.
Atavuga rumwe n'ubutegetsi bo basanga leta ari ifite uruhara nyamukuru kugira ngo ibiganiro bishike ku muturama. Zenon Nimubona umukuru w'umugambwe Parena Imbogora Burundi.
Aho bigeze nitwovuga ko abatavuga rumwe na leta badashaka kuganira tazindi nguvu bafise atari kuganira muhuza nitwovuga ko nabo nyene atashaka ko ibiganiro biba kuko niwe yoba ananiwe abahasigaye rero nayo nyene ibiganiro bugira bikene niyo yari nabikeneye gusumba n'abandi niyikeneye aho yokorera heza ku Burundi leta ya mirondera aho yokorera ameze neza kugira ngo abagwiza tunga bakore bagwiza akazi hagabanuke mishamirano kugira ngo igihugu gitera imbere. Ni ukuvuga ko leta ikeneye yuko hoba umutekano ukwiye dufatiye ku masezerano y'Arusha igihugu kigasubira guhagarara. Icyo tusaba leta nuko yokwemera ibiganiro ntigira ubwoba nta bwoba bw'ibiganiro ibiganiro bivamwo byiza ntibivamwo bibi.
Amashyirahamwe yigenga nayo abona ko umuhuza akwiye gukura mu nzira ikibazo nyamukuru kimwe kumenya niba bashatse gutembagaza ubutegetsi n'abagwanije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu bemerewe kuja mu biganiro canke bazocirwa umukenke burundu. Njangwa Gilbert Beko atwara Europe Burundi.
Umuhuza icyo twomusaba no kugira ngo amazi atunganuke. Tumenye neza yuko bajya bakurikiranwa n'ubutungane bagirizwa yuko bagize imigumuko bazujya mu biganiro canke batazujayo. Tukamenya yuko babaheba Burundi canke baheza bakabagirira ikigongo cy'agateganyo kugira ngo bajye mu biganiro. Bibi bintu bitaguma mu gifuri iyo ibintu bidatunganutse. Ingwano canke ingorane zose na kuzipfa
umuvugizi wa president Nkurunziza asigura ko bakurikiranwa n'ubutungane bemerewe gusaba ikigongwe ariko yibutsa ko atabo bavugira kuko bakuze
abashatse guti igihugu mu manga abahemukiye igihugu abashatse gutembagaza ubutegetsi bwashizweho na bene igihugu bari yizi kandi barazwe leta rero numuvyeyi umuvyeyi yagucira inkoni ndende aho kubita ngufi leta numuvyeyi umwe aheza kukuvuna akabariwe akuvuza ikigongwe iyo umuntu azi yuko yakoze ibitaruranye aragisaba abo bantu be rero babakoze ivyo nabantu bakuze bafise imyaka n'ubwenge bukwiye nibasaba ikigongwe ntankeka yuko bashobora kushigirwa nta utega amashi ngo bayakubiteko ariko abo bantu nta numwe nibaza ko yobasabira ikigongwe nibagisaba leta izoheza ibirabe ico kiba twa turabangira tukarindira kubo nyene bisabira ikigongwe muri leta y'u Burundi tumeze nk'umuvyeyi umwe yamana urugiguguruye umwana w'igishushungwe yagarutse mu muryango umuntu aranezerwa cyane
umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin William Mukapa yaheruka kugendera Burundi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ico gihe yakiriwe na president Nkurunziza uwo mugabo yahoze arongoye Tanzania yatowe n'inama ya 17 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa EAC kugira ngo yunganiye perezida w'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni mu gikorwa cyo gutorera umuti indyane n'amatati vyadutse mu Burundi mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 Icyo gihe president Nkurunziza yafashe ingingo yo kwitoza ku nshuro ya gatatu atsinda amatora mu kwezi kw'indwi wa mwaka nyene abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo Eloge Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Rakoze Eloge Burikaneza ni inkuru tubandanya dukurikirana mu Burundi kandi tuzutwidandarizo dutandatu turi mu gisagara cha Bujumbura twadutsemwe muriro mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avukeka ko twoba twaturiwe n'umuyaga nkuba wa Regidezo Variste nziko banyanka yakurikiranye igihe ivyo vyaba
Uwo muriro wadutse nk'igihe cisa himwe n'igice zo mu gitondo kuri uno wa gatatu muri utwo tuzu twidandarizo turi kwibarabara Avenue du Marché ni hafi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura bamwe mu bari hafi yaho igihe uwo muriro waduka bavuga ko batamenye ico bavuye ko
twashitse isaha imwe n'iminota 20 hari hatekanye ntangorane n'imwe yari hari ariko haheze nk'iminota nka 10 nka 7:30 twumvise yuko hadutse umuriro nje nsohotse kurabambwira ati sohokura hi nabonye arimantasi yaruguru yacu ariko havaye umwotsi
mu minota mikeyi bya biduga bizinya byari bihashitse bitangura kuzimya ariko utuzutunde kuri dutandatu twahiye turatokombera hari umwe tubiri twahora tudandarizwamo imiti farmasi mu gifaransa nta kidandazwa na kimwe carokotse bene ibidandazwa byahiye bigatokombera ntibagira ayo bacira nayo bamira ntibanashima kugira icyo bashikirije uno mukenyezi yari yo mutima amenyo avuga ko ivyahiye ari byo bari bazeye ku buraro n'uburamuko
turagowe turarushe twe dutunze imiryango dutunze abana niho twakubuduharage twabana none ntituza batugiye kujya nimba tugiye kujya mu barabara nimba ntituziye tugiye kujya naho tubona
uno mugabo nawe farmasi yahora dandariza nk'imiti yahiye yose iratukombera nabo nyene umubabaro yarafise ntiwagira inge nungana
hakina na kimwe twakuye n'ivyo twashoboye gukurayo byabaye nabi nk'ibintu by'imiti twari dufise ntawe uvuga ko hari cavuye ko umutumaze gushika hasi n'ubu kibaye umuti umva ivyafe ntirabiraba neza ariko ni vyinshi cyane nta kintu uvuga twakuye
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yishikiye ahadutse uwo muriro mu gihe abahadandariza bavuze ko batazi icyo muriro wadutse wavuye ko Pierre Nkurikiye akeka ko iryo sanganya ryo bajyaturutse ku muyaga nkuba wa Regidezo
hariho umucanwa uhije kwaduka uraturira utuzu two kudandarizamo dushika kuri tune nitwo twahiye n'ivyarimo birasha byose ariko hariho n'utundi tubiri dusano twari tugomba gufatwa ariko bace bazimya ntitwafashwe ku buryo umuntu yovuga ko dushika kuri dutandatu aritwo uwo mucanwa warimwo biboneka rero ko umucanwa watanguriye mu kazu kamwe muri utu kandi no bagakorera mu nti bari bwashike ngo bakugurure biboneka yuko ushobora kuba ari umucanwa bavuye kuri ku bintu by'insinga z'amatara by'imbere hanyuma rero ucurafa ako kamaze gufatwa kaciye gafatisha izindi ariko abapolisi kubera ko bari hafi bace barenguka bacha barazimya kugira ngo ayandi mazu ntace ntafatwe murabona neza yuko iyo abapolisi batahaba hari gufatwa aya mazu yose yose ari kuri no murongo batabaye rero umucanga baraheje kuzimya ibikorwa bica bibandanya
uwavugira igipolisi cy'u Burundi yaboneye hakajyo ko gutera kamo abadandaza bose kwibangikanya ibikoresho byo kuzimya igihe cyose hadutse umuriro extincteur mu gifaransa agaciro k'ivyo bidandazwa byahuye n'umuriro kuri no wa gatatu ntikamenyekanye kiretse uwadandaza imiti yahiye yavuze ko yari ifise agaciro k'imiliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi abo badandaza izabo zahuye n'umuriro kuri no wa gatatu bari muri bamwe ibidandazwa byabo byahiye biratokombera mu isoko nkuru ya Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2013 i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Amakuru mu karere Uburundi bushigwa mu kibanza ca mbere kirangwamwe ibiturire byinshi no kudahana abanyuruza amatungo ya leta mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ni mu gihugu Rwanda narwo ruza mu kibanza ca mbere mu kurwanya ibiturire muri uwo muryango ivyo byavugiwe mu nama yatanguriye kuri wa gatatu watanguriye kuri wa gatatu ihuza amashira hamwe yigenga arwanya ibiturire muri Afrika yarusha muri Tanzania inkuru dushikirizwa n'umenshi makuru y'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari arusha mu gihugu ca Tanzania
Uburundi buri mu bihugu 10 vya mbere muri Afrika birangwamwe ibiturire vyinshi hamwe no kunyuruza amatungo ya leta kugwego rwa Afrika buseruko ico gihugu gitwara kibanza ca mbere kuva mu myaka 3 iheze abaserukira ishamwe mpuza makungu rigwanya ibiturire Transparency International babitangaje mu nama y'iminsi 3 yo kurabira hamwe ingene igiturire co gwanywa Burundi muri Afrika umufaso ni Chantal Uwimana akorana n'ubumwe bwa Afrika kubw'iryo shiramwe rigwanya ibiturire avuga ko ugushaka guke kwa politike ariyo ntambamye ikomeye ituma gishinga imizi
hamwe umuntu abantu bose bababona bakagira bati urya muntu afata umushahara ungana gutya afise aya mazu akwirangije mugabo ugasanga abashinzwe kubikurikirana abashinzwe guhana abashinzwe gutohoza ntibabikurikiranye cyane kubera nabo umuntu ashobora kubagura kuri ruswa Chanke ugasangana umuntu afise igiti kiri hejuru muri administration chanke mu mugambwe ugasanga hari itegeko rivuye hejuru rikabwira nk'abacamanza ati uwo bamura muramwihojeje nk'utwara iyo rwego rushinzwe kugwanya ruswa kumbure aba yahashizwe kubera ashigikiye umugambwe kanaka uwo mugambwe kaburi ku ntwara
Igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu bitanu bivugwamwo ibiturire bike muri Afrika nayo mu gice cya Afrika y'ubuseruko nico ca mbere gitangwa ko akarorero mu kugwanya ibiturire naho biruko hari bisata bikirimwo inyuruzo y'amatungo ya leta nkuko bivugwa na Gwego Albert ajejwe imigambi muri Transparency International igisata cyo mu Rwanda
tanga ry'amasoko ruswa yiganje cyane services mu myubakire traffic police mu muhanda private sector mutanga kazi mu private sector ndetse no mu nzego zibanze mu byanye na za programme zo kubanya ubukene nka za girinka na za VUP nizo sectors zirimo ruswa kurusha izindi ntabwo ari nkeya byo ariko ugereranije n'ibindi bihugu bya Afrika Rwanda ruragerageza
amashami yigenga muri Afrika abana ko abanyagihugu bose bashikigwa n'ingaruka mbi z'ingeso yo kujya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta Donald Deya atwara runane rw'abashingwa manza muri Afrika Union Panafricaine des Avocats
ukienda mahospitalini hatuna mahospitali ya kutosha hakuna dawa
atugiye mu bitaro usanga atanyubakwa zikwiye zihari atamiti atanabaganga nta mashuri akwiye dufise muri ibihugu byacu nta barimo canke ibikoresho by'ishure mu burimye n'ubworozi ni nkuko imigambi ribwa itaraja mu ngiro hari n'amashuri amwe mva makungu yigira ngo aje kudufasha naje gutunga icakagwi gatoya ni ngombwa ko twese dufatana mu nda mu kugwanya kukaranda kigiturire nimba dushaka gutera
imbere
ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rirafise igisata cyo kugwanya ibiturire honorable Ekwabi Mujungu aserukira ico gisata yamenyesheje ko bobo bakorana n'inzego za leta gusa mu gushiraho amategeko agwanya ibiturire
Actually the board there is main role to advise the National
twebwe cyo dukora dufashanya n'inzego za leta mu kugwanya ibiturire turerekana aho byiraje kugira ngo bituzwe dufise ibihugu 34 bimaze gutera umukono ku masezerano yo kugwanya no guhana abagi biturire kuri twebwe birahambaye kuko ibyo bihugu byariyemeje guhindura amategeko amwamwe mu ntumbero yo kwisunga aya masezerano agwanya ibiturire maze hagashigwaho n'amasentara adasanzwe aha n'abafashwe
of fighting corruption in Africa
ibihugu nka Angola, Libya, Guinea-Bissau, Sudan y'Epfo na Somalia navyo biri ku rutonde rwa mbere rwahingese yo kugira ibiturire yiraje Pierre Clavin inkuru yarusha kubwije ujya America
Radio y'Ijwi Amerika Washington DC uyu numwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma
Yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza Aliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze ikiganiro Ntorere kazoza cha studio Ijambo mukagishikizwa n'Ijwi rya Amerika Jerome Nyonzima ndabikaze nizigira ko muri benshi mahisemo kubikurikirana Ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko iyi minota yose yahariwe kino kiganiro tuyihariye ikiyago cerekeye ugwego rujejwe kubungabunga amahoro ku mbibe z'igihugu no kuvuga urwego rwa gisirikare umutumire turi kumwe n'umwe rudende ndamusabe yidondore
nitwa Colonel Gaspar Baratuza nkaba ndumuyobozi ajejwe gutumatumana ko amakuru mu bushikiranganyo bwo kwivuna abansi no kwita habahoze ku rugamba nkaba nongera nkavugira ubwo bushikiranganyo nyene
murakoze cyane Colonel Gaspar Baratuza uvugira runo gwego gwisikare muherutse kwinjiza mu gwego gw'intwaza ngabo umuntu aramiheto muri ko mbere muranategura muranategikanya ibikorwa byo kwinjiza mu gwego gw'ibisombirizi by'intwaza ngabo mbego no munsi twovuga yuko mu gisikare tigiri bisabwa n'ibyizo shingiro biriko birubahirizwa
murakoze kumbaza ico kibazo nkuko amategeko abisaba cyane cyane mu ibirizwa nshingiro y'igihugu cacu mu kigabane c'amajana 257 akara agace ka kabiri baravuga neza yuko mu kiringo kizo gitegekanijwe n'inama nkenguza amateka inzego zo kwivuna abansi n'umutekano ata bwoko na bumwe muzorenza ibice 50% kandi bakazobikora mu bwitonzi kugira ngo hagire numwe yumva ngo umutima urasimbwe kubera bariko barakora ibi nibi bazobikora rero bukebuke mu mwanya utegekanijwe byo byumvikana rero yuko ibyo tukora ubu twisunga amategeko noneho tukongera tukaraba mu buhinga tuti mu mwaka w'2018 kumbure turashobora kuba twegereje ibyo bisabwa n'amategeko bigirwa bukebuke urere igitigira aho kigeze bazotanga intumbero barakoze ikibazo umwe wese azofise amanota afise hanyuma ibisabwa n'amategeko canke abadukurira bavuze batifatira kuri ibi biroroshe cushiramo amazina gusa hanyuma bikagenda neza
abakenyezi umuntu wazangabo barimo
abarimo nyene baravyitavye nabo nyene ku rugero rushimishije uravye ibitigiri nko ku rwego rw'intwazangabo bitavye rurashimishije cyane ndetse uno mwaka turavye n'iyindi myaka uko bahora baza hari hakarusho kanininya igitigiri ni hitavye abigeme bashika 138 uno mwaka byumvikana yuko ari igitigiri cyiza uno mu bwego bw'ubisongerezi naho ndabona hitavye abashika 371 ico gitigirise gito kandi ubwoko bwose burimwo gushika no kugwego bw'ubwoko bw'abatwa abatwa akazi harimo babiri cyumvikana nabo nyine kubatangwe kujijuka n'ivyiza
tugarutse kugwego gw'intwaza ngabo vyaravuzwe yuko ubwoko bw'abatutsi boba baratinye kwitaba iki gikorwa niwe mwarabibonye mwafatiye ku biti mufatiye ku biti gito bitavye iyo yinjizwa gintwaza ngabo umuntu aramuheta
ego ubiravye neza uno mwaka kugwego gw'intwaza ngabo umuntu aramuheta uravye n'iyindi myaka nivyo barasubiye inyuma gatoyi ariko baritavye ku buryo ku rugero rwa 21% ubwego kubatu kubahutu 78% ni duce dukeye hanyuma kubatwa nugwe ni ibice ubusa n'ibice 5% uno mwaka ku mwaka nciye mfata urugero ku mwaka w'2014 mu ntwaza ngabo iskam bari babyitabiriye ku rugero abahutu 68% abatutsi barashika 30%. Umva yuko basubiye inyuma gatoyi.
Ibyo bitigire ntibibatera ubwoba mwebwe muravye inge n'igisirikare cyateza gutunganya.
Ntibiteye ubwoba gusa kumbure nibo babishaka kuko utuma ko abantu babishaka. Utabishaka ntumukwirwe ku ngumbu. No muri kaminuza mu ntwaza ngabo bavuga bati dushaka ngaha. Ababishaka kandi babishoboye. Urashobora kubishaka ntubishobora aho ntibakwakira. Ubishoboye ntubishake naho nyene ubantu ba waje ivyo bintu bibiri utegerezwa kuba ubikwije
eka tutandukire ikindi gice cerekeye muri kino kiganiro cacu cerekeye ubumwe muri urwego rwa gisirikare no munsi twovuga ko mu rwego rwa gisirikare hari umwe bushimishije mu gihe minsi heze havuzwe abahoze mu gisirikare ca kera n'abahoze mu migirwana ko bo babasa n'abagombye gushamirana cyangwa bagasana n'abacanamo
ivyo nibaza yuko ari abantu babifise mu mitwe yabo mu mugabo batari no muri urwego rwacu hariho abicura yuko uko babibona babaho hanze yuko ariko mu gisirikare byo babimeze nabana gatoyi nagomba kubabwira yuko kumenyesha abarundi n'abanyamahanga bumva ikirundi yuko winjiye mu rwego rwa gisirikare ubu umuhutu umututsi cyangwa umutwa ubu mwigeme cyangwa umuhungu umaze gushikayo barakukwigisha yuko utaje userukira ivyo uvanye mu gisiviruri inyigisho baguha iratuma ibyo byose waje cyangwa abandi bamurungitse biyumvira atari vyakora kuko nta numwe bahangwaje gukorera muhira iwabo havuka kugira cungerera biwabo gusa ucuje gucungera umutekano w'igihugu w'abanyagihugu bose atanumwe ucaguye tuvuga ngo hari abantu tubenze kubera ndumuhutu niho nzoja gukorera ivyo kirazera nta nivyo woshira mu mutwe umututsi ntavuga ngo hari abatutsi benjeje niho nzoza gukorera namba na gato nico gituma rero inzego zubatse neza kuburyo usanga umwe ari umuhutu ayoboye abatutsi benshi kandi baramuyoboka umututsi bamuhaye amahigo y'ukurongora abandi usanga harimo abahutu akabaha amategeko bakayakora neza utabikoze neza bice bigaragara inyishi kiboneka ucuvamwe akazi kaba kakunaniye byumvikana rero ibyo by'amacako bicanke bya moko intari kindagutakiye ivyo o nibaza yuko byovugwa mu zindi nzego atari urwego rwa gisirikare kuko rwitwa FDN nico no kwita umuryango umwe witwa FDN urimwo abantu bava mu gaba intara nyinshi ariko bafise icyo no kwita ideology ideale imwe cyo bita kandi mu imbono vision imwe intumbero imwe utavyumva gucyo kaba kakunaniye uco wiyamba ukura umwambaro ukagenda ugakina iyo bakina bene ivyo bintu mugabo mu rwego rwa gisirikare ibyo ntibivugwaho ntibinashoboka
icerekeye abasirikare bari bagenda kugarukana amahoro muri Somalia bazobandanya bazopfayo chanke bizogenda gute
kubugombe n'ivyifuzo byababandi navuga baba vuyo kera. Mugabo rero akazi bariko barakora hari. Suba kabatumye. Uwabatumye abakoresha hari yarabona ivyo bariko barakora. Kandi arashima. Mu mwanya rero wo gushima hari habandi bafise ivyifuzo byabo bashaka gushikako. Yaba ari bo babikora baba barabatahanye. Inda turindire kuko nubu bariko barakora igikobwa gihambaye citwa gutegura izindi ntumbero zingene bocungera igihugu ca Somalia muri ibihe by'amatora kandi birangiza n'umwaka. Ishirahamwe rya Buraya rigomba guhemba abasirikare. Mbega rirabaza. Amazina bo yakurahe. Kandi ishirahamwe rya Buraya sijyo ryasavye abasirikare b'Abarundi. Hari irindi ishirahamwe rya Afrika niyo ryasavye abasirikare igihugu cacu uko cyo tanga abasirikare bakaza kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia. Abo rero bafitaniye amasezerano. Abo bandi bashobora barafasha n'ivyo muri ico gikorwa ariko nta burenganzira bafise mu byo guhemba abasirikare bakora muri ico gikorwa mu minwe ntibibaho ntibikunda kandi nabo nyene barabizi.
Mugabo adarijaho leta yavuga yuko yo kikureyo abasirikare. Mwiteguye kubakira nkamwe bibayo.
Jesse ndi umuvugizi wa leta mugabo ingingo twebwe icyo tubuze nuko twubaha umuvyeyi adutuma kandi yaduhaye akazi.
Byaragaragaye yuko mu mpera z'umwaka 2014 hari bitero byateye Burundi biserukiye mu buraruko bushira uburengero z'uwo muntu ya Cibitoke. Mu mpera z'umwaka 2015 haba ikindi gitero cyateye amakambi nka mu gisagara cya Bujumbura. Ubu tugeze mu mpera z'umwaka 2016 ntabwo bamufise
ubwoba hamwe twobugira umunyagihugu atagira ikintu nakimwe yocagirane twe ntabwo badufise nuko abagerageje bose haba mu mera z'umwaka w'2014 baciye mu Cibitoke bavuye Kongo twaronse umwanya wo kubivuga neza yuko baje bameze nk'abiyahuze ukuntu bari baje bameze naho bari baciye ukabona ningene hameze n'ukuri batari baje kwiyahura. Hanyuma ingene vyagenze sino kuri ko ndabisubiramo ntabwo bwabaye kuko murazi yuko bitamaze umwanya muremure ingabo zihagaze neza nta kibazo cyahabaye kucotera ubwoba igisirikare cy'u Burundi mu mwaka uheze. Hoho habaye kaminuza nubita kaminuza kuja guhanga ikambi kambi ya gisirikare ku isi sindabona aho biba mugabo hari haho abandi bagerageje gusubira kusubirira ba bandi mumenga ntibumvise icarico baza ngo gutera amakamera urashaka kugenda ngo wahenze umwe babiri ngo ucuje gufata imangazini irimo ibigwanisha ngira ngo twaronse umwanya kubivuga ingene byagenze sinzi yuko nubu hari ubwoba bwo tuma bubaho mu gisirikare. Ibyose byamaze umwanya urumira umara gusa nuko bakwegeye abantu bamwe bamwe kuko iyo urusase ruvuze hari aho ruhitana.
Ariko ibitero nk'ibyo ntibibaza ko bishobora gusubira mu mpera z'umwaka.
Bigenda sindabyita ibitero. Bigenda byita kutagira ubwenge no kutagira intumbero ngo umenye itumbera n'icyo ukora.
Hari bitegekana igihe kugira mu kingira igihugu mu mpera z'umwaka mu minsi mikuru ya Noel na Bonane abanyagihugu babarimo.
Abasirikare bamagavye bakora amasaha 24 ku 28 nico gituma igihugu kiguma kirariliwe haba indani canke ku mbibe bamagavye mu gihe hari amahoro umusirikare yitegura intambara habaye intambara naho mwumva yuko bari yariteguye bihagije cyayigwana nico gituma atamwanya urumero umara bimara bama biteguye bameze neza ku mpera z'umwaka n'ivyo harakunda kuba ibigeragezo bitari bike abasirikare bama bafata ingingo zikwiye ndetse na bagenzi bacu b'abapolisi bagakorana ubazomenyesha mu minsi za ingene abantu bo kwigenza muri imya minsi iheze umwaka ntangorane rero abantu borema yuko bafise ingabo ikana abanyagihugu murabona ko bakerebutse ubu batabika umwanzi bamubonye
yavuga yuko mu minsi yeze wa haratwe kudeta bwese abasirikare
icyo ndacyumvise ubunye
rakoze
rakoze nawe
abani shimye nimwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago ntorere kazoza cyase cyo ijambo gica kwijwi rya America Jerome Niyonzima
Ijwi rya Amerika mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro ni kuri ikiganiro turangirije ko ibiganiro byo kuri uyu mugoroba ibiganiro bica ku Ijwi rya Amerika birabandanye.